mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwumvira mu Rwanda kuri FM 94.4 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 metero 31 na metero 41 turi kandi ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22 mwiriwe inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika hano mu studio ndi kumwe na Joy Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cumi wa gatanu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mutinone uno munsi mu kiganiro mu bisanga tuza kugaruka kuki twabatumiriye mu rwindanga karanga ishaka wo mu gisagara cha Ottawa muri Canada aho tuza kugaruka ku bikorwa bitandukanye uwo mugwi ukora harimo gutamba ikirundi no kwigisha kugitamba. Ndi kumwe na Alida Ngabire ari mu bawushinze uwo murwi waza ko ari umutumire wacu nyamukuru kugira ngo atubwire ibyo uwo mugwi. Alida, amahoro ngaho muri Canada Ottawa.
Diane,
kuramutse amahoro.
Ego na mahoro namwe murakomeye.
Turashima kandi wakoze kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika.
Murakoze, ni iteka kuri twebwe ko namwadutumiye. Murakoze.
Ego Alida, uyu mugwi ishaka wavutse ryari ngaho muri Ottawa?
Umugwi ishaka wavutse itariki 17 z'ukwa gatatu 2007. Niwo munsi wa mbere twagize igiteramo. Ariko icyimbere cyari cyavutse muri
2006
na gatandatu.
Uyu murwi ico cyumviro mwakizanye gihereye hehe? Kuko turamenyere nko mu bisagara binini nka Ottawa nubwo tuhasanga abarundi benshi cyangwa mu bindi bisagara atari kenshi dukunze kumva iby'imigwi ndangakaranga, baratamba ibirundi bagatamba ingoma, ariko kugira ngo habe umurwi ugire izina bifata umwanya muremure, ico cyumviro cabaje mu gute?
Urumva byatanguye ari abakobwa bari baratambye i Burundi, hanyuma umunsi umwe bicaye bariko baravyina imvino bahora bavyina, hamwe baryohewe baraca barinjira ati none iri tunga twahawe rizohava rirengana canke turashobora kurisangiza abandi tukaryigisha n'abari nyuma. Hanyuma iciyumviro kiva ngaho baca baratora umunsi bazohora bahurirako, baravuga ati ni sese kwa Mungu tuzohora duhura tuvyine hama turondere abana tubigishe. Hanyuma umugwi urakura barashika ku bantu nka 20. Urumva ico gihe niho vyari bigitangura, haragira umuvyeyi umwe ababona arabikunda hama acarabaha imyambaro yabo ya mbere. Hanyuma ico gihe mu kwa gatatu ku mwaka w'2007 intambo ya mbere batambye mu bugeni niho ishaka yatanguye. Hanyuma igenda irakura gutyo, igitaramo cya mbere twagikoze mu 2009. Hanyuma turabwira abana babwira abantu bose, baratumira abantu benshi, turashika ku bantu 500. Urumva igitaramo cyacu cya mbere caritabwe. Hanyuma tugenda turakura gutyo.
Uravuga yuko bari 20 bagenda barakura, ubu mugeze kuri bangahe? Harimo abakobwa n'abana gusa canke harimo n'abashinga ntahe? Garida,
harimo n'abashinga ntahe. Unye turashika ku batambyi 60, abenshi n'abakobwa, ariko harimo nk'abahungu nka 15 ko. Hanyuma hakaba n'abandi rero badufasha badatamba, urumva turashika nko ku bantu 100 twese duharuye n'abakora ibindi by'inyuma.
Ego Alida, uravutse ikintu cy'imyambaro umuvyeyi yari yumviriye akabaha iyo myambaro. ubundi kwikirundi kimeze simpuzi zarizo zose umuntu apfa gutambanya nka ishaka impuzu mutambana ico kirundi cyanyu ni zazindi tubona mu gihugu cy'u Burundi harimo n'inzogera harimo ni kicanke murafise impuzu bwite zikorerwa ngaho muri Canada mutambana
oya akenshi turagerageza tubishoboye tukazituma I Burundi kuko n'inzogera amayugi canke ubuyonga ivyo vyovye I Burundi hakaba rero nibindi dushobora gutora ngaho ngaha anyu tugakoresha imvutano canke tukarondera impunzu dushobora gukenyera ivyo nye turashobora kubikura ngaha urumva turakuri Burundi ibindi tukabirondera hano
ari za kakarimbo hari ico kakubariye
sabe
akarimbo kariko karavuga hari ico kakubariye
Sinda kumva neza.
Reka tukaguze gatuha mu cutu ari. Wakumvise akaririmbo uramurera. Ego hahicho kakubwira. Hahicho gace kakubwira.
Ego cyane nakazino ko muri higa. Ego hama akabari ho jewe natanguriye gutambira mu guhiga hamwe n'abandi bari muri ishaka nabo nyine bahereye muri higa urumva karatima nibuka
ivyo muryango ego ni tunashaka kugaruka ko kuko wari umbwiye mu kanya gaheze ngo uyo murwi ishaka urimo abantu bahoze batamba mu mirwi yindi itandukanye ko je ndiko ndaraba nk'ama video yanyu harimo abenshi namenye batamba mu murwi higa hari habandi mufise batatamba mu mirwi yindi itandukanye uretse abo bana baje kuvyigira ngaho muri Canada batari basanzwe babikora mu gihugu cy'u Burundi
ego barahari urumva abatanguye umugwi bobo bari batanguriye muri higa ariko twagiye turakira bose ni kuvuga yuko ubu unye turafise abatambye mu ntatana turafise abatambye muri la kozazo intashikirwa abatambye mu muteyo bose baraja hanyuma nitunga dufise muri ishaka kuko umwe wese arajana ibyo yashoboye kwiga hanyuma tukungurana twese
hama ubundi by'ikirundi gutamba indirimbo z'ikirundi nk'uwagitambye arazi yuko hariho imirwi usanga yifitiye ivyayo hariho nk'abasanga bavuga ati twebwe turatsiba gusumba uko dukora ibindi cyangwa ugasanga ati n'abadeyo bafite uko batamba mu mudeyo niki muri ishaka izo ntambo zose murazihuriza ko cyangwa murafise kimwe mwibanda ko gusumba
oya urumva umugambi wacu ni kumenyekanisha akaranga k'i Burundi ni kuvuga yuko ibyo dushoboye kwiga byose turavyiga ntitugira kimwe gusa turiga byose kubera ni itunga yuko ubutamba kimwe canke ubuva hamwe amenya n'ahandi ibyo bakora n'ibyo batamba urumva tubigira byose
yego hama nk'abo bana baje kuzigira muri Canada usanga bari mu myaka nk'ingahe nka gatonya mufise kangana gute
yafise imyaka ine
hama ugasanga barabikunda gose
bararikunda cyane urumva mu bisanzwe tugiye kuraba dusanga gutamba ari nk'igikoresho dukoresha muga igikuru ari kwigisha karanga ni kuvuga yuko kubera muri ibi bihugu usanga tubamwo usanga kenshi umuntu yumvise ngo Afrika canke yumvise Burundi ikintu ashoka yiyumvira ntaba ari vyiza abari nk'ubukene canke ibintu bitameze neza ugasanga rero abana bato baragira nk'isoni yo kuvuga iyo bava canke bakumva batishimye kuvuga iyo bava rero ico ishaka ifasha nuko uwo mwana aje ari muto arateba agakunda igihugu ciwe akavuga ati erega bwa wundi wacu hariho ikintu ciza kiriho hama akumva arishimye arakunze iyava arakunze ibimuranga urumva barabikunda cane bagatumira n'abana bigana bakumva yuko hariho agaciro ko kwitwa umurundi
hama abanyekanada nabo bakavyakira gute izo ntambo yo muri komunatsi bayo muri komunatambi ntambo zitandukanye
barabikunda cyane urumva kubera uko twatanguye twarabwira abantu bose yuko babyitwa gutumira abantu bari kumwe bivuga yuko urinda gutumira abo muri kumwe ku ishuri ku kazi kwisengera aho ugenda urumva baratanguye kumenya intambo z'ikirundi hanyuma ugasanga mu batambyi nk'abana baje bavuga ngo je suis canadienne basigaye bakunda kuvuga ngo je suis canadienne d'origine burundaise bakumenya uko abikunda hama n'abakanadiyani nabo nyine ugasanga ubabwiye uburundi bavuga ati Kayembe Burundi ukadona yadugije amaboko ngo oh ngo hamwe mutamba gutanye ugasanga
nagateka
ego basigaye babikunda batuzi
nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uno munsi muri byo cyo turaganira ko ni Arida Ingabire wo mu rwi ishaka ishaka mu visi byo bakora baratambika Kirundi kandi ngo n'abanyekanada ba Ottawa batangwe nawe nyine kugikunda hari rero benshi dufise Arida bashaka kuza kubaza ibazo tutangure twakire Emmanuel Emmanuel kaze ku jugi America urakomeye uherereye he mu Rwanda ndumva yuko na gatelefone kari kukaraca mu neza no munsi duga ku ijambo mutumire ni Arida ari kibazo canke intererano
murakoze cyane mu gutanga mbere ndi ku Rwanda ariko ndabaye mu Burundi ndagira muri Tanzania ariko n'ibindi bize kwinjiza
hanyuma mu kucigisha nta nitwicara ngo tucigire rimwe cyose nko mu ishuri ariko buke buke uko tuza turavina niko tuza turabwira ati iri jambo rivuga iki buke buke tukaza turavugisha mu Kirundi hanyuma baraza barakimenya nta ntitubigisha nko ku ishuri iyo mugambi ntawe turashobora gushikako ariko hari ibyo baza baramenyeraho
hamaga aji ngerageje kutambandaniza kuri ico kibazo ca Emmanuel ariko arabaza ivyo vyo kwigisha ikirundi no kugira iki akenshi urumva nk'amajambo usanga mu ndirimbo nk'iyi inye uramurera baba bahamagarira nk'ahagiye kubaka ngo baze bamurerere vyanse bamuhanure ayo majambo murafatira ko mukavuga ati indirimbo naho mukunda umudiho wayo isigurike kugira umwana akuraze karanga kiwe yavuye
ego akenshi turabisigura kandi nabo nyene barabibaza kuko abari abana bakiriye kumenya ibyo biko baragira urumva akenshi turafata umwanya wo gusigura ati indirimbo ivuga iki iyi ndirimbo itambwa muri iki gice cy'i Burundi hanyuma bakabimenya
yego twose kandi na Emmanuel Bigirimana ku murongo Bigirimana
yalo
ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze
uherereye
Karusi muri komini ya Bikere
Karusi mu Burundi duga ku ijambo ikibazo kwa Rida canke intererano
cyane mu bisanzwe kubera nka radiyo ijwi rya Amerika muri iki cyumvikana neza mu Burundi nasomye kuri Facebook gusa yuko harimo abakobwa hari bafise kode ndangakaranga baba muri Canada bayitwa ishaka bagomba kuba batakuntu bagiyeyo bakagira iyo inisiyative yo gutangiza iyo kode yabo nuko baronka ahantu bagenda kuririmbira bakabaha amafaranga cyangwa abazungu bahamya yuko bashobora gutahura ibyo baririmba kandi baririmba umuco w'Ikirundi.
Emmanuel kora ko Bigirimana untunge kora ko tuzi ikibazo kihari mu Burundi FM zacu bazugaye Arida yari yavyishuye ibibazo bimwe bimwe mu gugume ku telefone ntujane inyota mugahagataho ariko barasoma ama message yacu turabwiye ko turi live kuri Facebook ni VOA radio yacu mushobora kutwumviraho kino kiganiro kiriko kiraba live ego ahinga Arida kwishuye rero Arida wumvise babazungu nabo ngo baritahana
murakoze Bigirimana urumva uko umugwi watanguye nibaza ko tuza gushobora kubigarukako ariko turafise aho dutambira turahura iminsi yose kwa Mungu hanyuma tukagira ibiteramo buri myaka ibiri abazungu bo ngaha ntibumva ivyo turirimba ariko iyo babitubajije turabishura ariko ntikibuza yuko naho utaba wumva ururimi ushobora kumva indirimbo ukabona intambo kandi ukumva urukundo nico kiba kiri gikuru hanyuma sinibuka neza ikindi kibazo yari yabajije yibaza ko cari cekerekeye
yabajije yuko ngo muri izo ntambo musanga mugira urazi nko hari igihe mubicisha amahera mukagenda mu gutamba nko mu bugeni mukagenda gutamba nko mu bitaramo bindi kugira ngo mushobore namwe kuronka nkumbure nico muri ha aho mukorera iyo mirimo itandukanye
ego urumva akenshi hari ibyo turihisha n'ibyo tutarihisha mugabo duhereye ku urumva muri ibyo bitaramo tugira amafaranga turonkamwo kenshi aba ari ayo gufashisha muri twese nta n'umwe ahembwa twese tubikorera ubuntu n'urukundo ariko ayo mafaranga dukuyemo arafashisha ari i Burundi canke agafashisha muri Canada ndaza gushobora kubabwira ibyo twashoboye gushikako mu nyuma nitwabishikira hanyuma hakaba naho dutamba mu bugeni mu bugeni amafaranga ducurumva sina menshi kubera ikiba kiri gikuru abari gushobora guha uwo munezero umuntu yo kumva yuko nahagiriye urubanza kure y'iwabo yashoboye kumva yuko umutima wiwe utari kure
yego kandi mukamutwikurura mukanagira twa tuntu twose tumenyere mu Burundi
yego
nzohava ndagukorera ubugeni nk'iyi
ari bucane cyane ukadutuma ko ndaho twoza
yego
hanyuma turagira n'ibindi bicaramo nk'ubu unye kubera ino hariho mu kwezi kwa kabiri bibuka ubuzima bw'abirabure muri Amerika no ngaho kenshi barakunda kudutuma imyumva kubera turabirabure hakaba n'ikindi dukora dukunda cyane ni kugendera mu bigo by'abakenyezi hari ibigo ino usanga byakira abakenyezi baba barahuye n'ingorane hanyuma akenshi barakunda kugira ibintu byo gutuma baryoherwa canke bakahimbaza umunsi mpuzamakungu w'abagore aho turakunda kugenda tukamarana umwanya tugatamba nabo tukabigisha gutamba ikirundi tukavangaho baryohewe gatoyi twaberetse urukundo
urakoze rwose Agida numva ari ibintu biriko birafasha kukaranga kanyu ko mutakibagira nubwo muri ngaho muri Canada ubundi dufite ku murongo ni Amerika kaze ku ijuga Amerika yego murakomeye
yego nanone muraho
turashima aho irereye hama uduge ku kibazo kwa Agida twatumiye
ego mereye Montreale Canada ni guterera hamwe n'ikibazo guterera ni gushimira uwo mugwishaka namaze kuja kuraba ibitaramo byabo birahimbaye kubona abana bafite nk'imyaka itanu itandatu bariko baratamba ikirundi batavukiye mu Burundi mugabo ukabona bari kubatamba akaranga cyaho bavuye nk'uko hari ide yabikoze gutamba ni n'igikoresho bakoresha kugira ngo bamenye iyo bava umwana amenye akaranga yaho akababyeyi biwe aho kavuye kuko nkuko bavuga iyo igihugu kitagishije akaranga cyake hakaranga kigatamara kugatera mu bana bacu nk'aho n'igiti kibuze imizi cyo nacyo gikaca gipfa icyo rero ni ukwibaza no kukibashimira cyane rwose ishaka hariho n'undi muntu ngaha Montreale ugira nk'ibyo nyine by'ishaka ikibazo nari nkizi gihagarikiye ku kuntu cyane cyane kuko ugiye kuraba muri ibyo bitaramo ukaraba iyo migwi igizwe cyane cyane n'abakenyezi n'abagore n'abakobwa ukabona abagabo twebwe turi bake muri iyo migwi nk'aho umenga akaranga ubujejwe gutanga ku karanga n'abagore n'abakenyezi nagira imbaze yarida nihereye ko na jewe woduhanura iki ni gute abagabo abahungu twubika hirya akaranga kugira ngo natwe abahungu bacu reka n'abakobwa bacu cyangwa bashiki bacu tubafashe dufashanye hamwe kugira ngo duteze imbere ako karanga kabandanye dutanga twigisha ku karanga tugahanahana urunganwe ku bundi
urakoze cyane rwose Amerika kuri ibyo bibazo byabwira umunsi mwiza ngaho Montreal
urakoze cyane Amerika nashaka gutangura kumera nk'uwunganye gato igiteramo cacu ca mbere citwa utazi yaza ntazi yaza urumva birahambaye cane kuri twebwe yuko abana bamenya mu by'ukuri iyo bava kandi bakabiryoherwa bakishimira ico bari n'ikibaranga kuvyerekeye ibyo by'abahungu nibyo akenshi nkubu natwe mu muguru wacu canke mu yindi migwi kenshi usanga hari abagore benshi kurusha abahungu igituma muri ishaka rimwe abakobwa benshi ni kubera igikoresho dukoresha ari intambo urumva twebwe intambo tuzi ni iby'abakobwa hama icyo nibaza gishobora guhinduka ubwa mbere na mbere nuko urumva mbanje gutera kamo abagabo canke abahungu baba bazi intambo z'ikirundi bashobora gutangura kuzigisha kugira bashobore kuzana abandi nabo bazemye ishaka canke mu yundi mugwi bashobore guhura gutyo ica kabiri ishaka ikoresha intambo kugira yigisha karanga ariko hariho ikindi kintu kumbure cyo shobora guhuza abantu bakaganira karanga ndazi yuko nkino hariho ibintu byinshi bagira byo kwinonora imitsi ugasanga barakinye basket barakinye umupira kugira bashobore guhura bakaboneraho kuganira urumva ntikibuza yuko umuntu yotora ikindi gikoresho cyo tuma abantu baja hamwe kugira bashobore kuyaga bashobore kungurana mu buzima ariko byo babyiza dushoboye kuronka nabigisha intambo z'Uburundi kuko ziriho kandi nyinshi
yego none ari abo wari wambariye ko hatarimo abapfasoni gusa n'abigeme muri ishaka abagabo ko wumva badatamba baca bakora iki
baratamba twarabyize uko twashoboye
yego
ego urumva hariho ibyo twibuka twibye Burundi hariho ibyo tubona umwe ku mavideo hakaba n'abantu usanga baratambye Burundi naho bataba bafite umwanya wo kuza iminsi yose kwa Mungu bakaturonkera nk'umwanya nka kabiri canke gatatu bagahura nabo bahungu bakigishanya gushika dushike ku kintu tubona yuko gishemeye
nuko Jose na Teofile ku murongo ikaze kujugya mika Teofile ndiko ndumva agatelefone kiwe katariko karacamo turongera tumu hamagare akarimbo ni kabugubugu ku murwindanga karanga wabagumye abanga arida wavuze yuko hari habahora muri higa hari mwabahora mwihunja hari mwabahora muri intatana banshi mufise imigwi itandukanye baje bavamo hari akarimbo kanyu muri ko mwimvira gusohoka bwego nkabo muri ishaka
ego icyo cyiyumviro kirahari nacyo turashobora gushikira mugabo kirahari turiko turizera yuko nko mu gitaramo cyacu gikurikira mu myaka ibiri tuzoba twashoboye kugeraho tugira igitaramo twebwe nyine dushobora kwizimira urumva aho tugeze ubu turacatamba imbyino zo mu yindi migwi ariko turi mu nzira
yacu hama izo mbyino murazitamba mucishije mu mamashini atandukanye cyane murafise n'abaririmbyi babyina bakikora mu gahogo
akenshi dukoresha ibyo tuba dufite dukoresheje ibyuma ibyo tuba dufite ku masede yabo ego ibyo kubyina ntabyo twari bwashikire cyane umwaka uheze turashobora kugira nk'imbyino nka zibiri cyangwa zitatu hanyuma izindi tukazikoresha dukoresheje amaradiyo ariko ubundi ibyo kwibyinira ntabyo twari bwashikire neza ariko turiko turiga buke buke
yego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndi Diane Nahazo aremesheje mwisanga y'uno munsi muva iri kwirashimikira ku vyerekeye ibikorwa bitandukanye byo mu rwindanga karanga ishaka mu rwi uri hurikiyemo abatari barundi baharugwa muri 60 ari ngaho muri Canada Ottawa Arida Ingabire niwe mutumire wacu arimo bashinze iryo shirahamwe murumvise iyo bavuye n'igituma babikoze hama wari watubwiye akantu yuko rimwe na rimwe mutumirwa mu biteramo usanga babahaye udufaranga hama mukaturungika mukakoresha ikindi mu Burundi ayo mafaranga avamo ibyo bikorwa bitandukanye ni nk'ibyo hegari kuko ntiwageshitse ko neza
ego ingene tubigira nuko nk'uyu mwaka dufashije abantu mu Burundi igiteramo gikurikira cha dufasha muri Canada kubera kuri twebwe birahambaye yuko twumva yuko turi abarundi kandi dushobora kumva ko tugira n'akamaro kuko turi n'abakanadya urumva kimwe ntigihanagurike igiteramo cya mbere twakoze mu 2007 aho onye urumva umugura ari ugitangura nta fashanyo twatanze byagiye mu bigega by'ishaka ariko icakurikiye mu 2009 twafashije ikigo cy'abantu bakuze cyitwa Maison Sainte Elisabeth cy'i Bujumbura. Numva twafashije Citerne d'eau kugira bashobore kwakira amazi y'imvura. Hanyuma mu 2013 twafashishije mu bitaro by'abana ino Ottawa yitwa Chio. Twafashije Rêve d'enfant mu bitaro barafite abana baba bagwaye indwara zidakira za kanseri n'izindi. Hama bakafite nk'icifuzo bafite nko kuja mu ndege canke guhura n'umubirinzi bakunda. Hanyuma urumva naho twafashije kubera tuba dufite abana benshi twashatse gufasha abandi bana. Hanyuma mu 2016 hoho twari twashoboye kuronka amafaranga agera ku 5,000 by'amadolari y'amakanadiya. Hanyuma turayafashisha mu kambi y'impunzi i Mahama. Duciye kuri Maison Shalom. Hanyuma ico gihe ikindi twari twagize ni uko umunsi w'igiteramo twari twashize amasanduku hanze turabarira abantu ati nimba mufite impuzu zo gutanga muzizane tuzirungike mu ikambi y'impunzi y'i Mahama. Urumva ni ivyo twagize.
Yego, numva ari ibikorwa vyiza. Turose kandi na Claude ku murongo. Claude, ikaze, uherereye he?
Ibusoni mu Kirundo.
Yego, iyi ntererano canke ikibazo kuri Arida Ngabire.
Iyi ntererano kandi hakaba hariho n'akabazo ishobora kubiyariza
tuga ku ijambo.
Mbaze ntangiriye ku kabazo, nashaka mbaze ko aho bari uwo mugi bahari bafite ikintu bigisha urundi rwaruka cyangwa se ari umubiri yene ari ubukata atawudekisha afite kwigisha urundi rwaruka ibijyanye n'imico n'usanga karanga.
Ushaka kuvuga urugwaruka rundi rukoromoka mu bindi bihugu canke iki?
Rukoromoka mu Burundi mugabo bakiri bato batari batani bari mu Burundi ko bafite umugambi wo kuma mu kubigisha ibijyanye n'iyo mico ndanga karanga.
Nubwo batoba bari muri iryo shirahamwe.
Yego, kugira kabi naho nagira ndababaze numvise ko bafashije abantu bari mu nkambi Mahama n'ahandi. None nta mugambi bafite ko bafata nk'abandi bana bari basigaye mu gihugu, kuko naho sibyo hari abana bagoye nk'abana bo mu bibara barata nk'abandi babura amafaranga yo kwa muganga. Uyo mugambi waba wufite. Hambara rero nkarangiza ndabatera intege, gusa ibyiza ni uko mbona bofasha n'abandi bana kuko no mu gihugu hari abandi bana bakeneye ubufasha
harimo ubuzima butandukanye. Murakoze.
Murakoze cyane Claude. Murakoze Claude. Nashaka mbanze nishure ku cerekeye gufasha. Mu by'ukuri abo gufasha ni benshi, kandi tubishoboye twofasha ari Burundi ari muri Canada twofasha. Urumva umwaka uhede ibyo twashoboye yari gufasha ari Mahama, uyundi mwaka nitwashobora ibindi tuzobikora. Ku byerekeye kwigisha imico ndangakaranga, nashaka menye neza icyo yashatse kuvuga iyindi mico idaciye mu mbyino.
Yashatse kuvugaga agikora ko wagarutse yuko abo bana bari ngaho muri club yanyu, ishaka muronka akanya ko kubigisha ico Kirundi gutamba n'akaranga mukakabakundisha. Ati abo bana nabo bataba bumva bafise umwanya wo kuza badashaka canke batari muri iyo club bobo gute. Murategekanya muri kazoza kahafi canke murabikora ko ishaka ifata nk'abana nkabangaho ikavuga ati no munsi turiko turabigisha ivy'akaranga ku Burundi?
Urumva hariho iyindi migwi ibigira, ugasanga nko muci kubera baba bari mu buruhuko baravuze ati abana ni mubazane tubigishe Ikirundi tubakinishe ibyo twahora dukina i Burundi. Ariko natwe mu byifuzo dufite turashaka kugira centre culturel, ahantu tuba dufite inzu dukoreramo haza abatamba ariko haza n'abiga. Urumva ibyo biri mu migambi ikomeye cyane dushaka gushika yo kuronka aho twokwigishiriza imico ndangakaranga y'Abarundi.
Murakoze cyane. Tose kandi na Ndayambaje itaze ku ijwi ry'Amerika. Ndayambaje, ndumva tumutaye ku murongo wa telefone, ariko turongera dusubire nawe kumurondera hama abandanye agira ivyo abajije. Arida, hari akantu bakunze kubaza canke bakunze no kubona abantu batari bake uri kuraraba unye intambo z'Ikirundi zarateye indi ntambwe kera. uko zari zimeze yaba mu mudiho yaba gutamba byaratandukanye n'inyambaro nazo biratandukanye biroroshye yuko mufata kukaranga mukakavanga nibigezweho ariko mukaguma ko nyene muvuga ati uko bigenda kose ya mudiho uhindu kukava muri rege ukaja mu bindi twebwe dutegeza kumva mu aka kantu ni kintu coroshe
ni kintu kitoroshe cyane ariko ni kintu gikenewe urumva nibyo hatitwa ibintu birinda guhinduka kuko imyaka irahinduka nibaza yuko igikuru aho cadukorera ni kumenya muri iyo ntambo ni igiki kiri ku muzi wayo iyi ntambo bayitamba hehe ni igiki n'ukuri kijanye naho n'iyo ntara hanyuma nibyo turashobora gushiramo akagezweho cyangwa akavuye ahandi ariko hari ibintu bimwe bimwe bidashobora guhinduka hariho uko uri kura uratamba n'amaguru cyangwa ukugira amaboko hari ibitabwizwa guhinduka ego ariko nta kibuza yuko umuntu ashiramo ibyiwe kuko usubiriye kubiraba mu bisanzwe gutamba imbere yuko dutangura kubigira mu biteramo yabari babigira mu minsi mikuru kubera uburyohewe urumva mu mwanya uri kuratamba kubera uryohewe byarenze amajambo ntuburi kuraharura ngo ntuburi kuraharura byinshi uburi kuraryoherwa gusa urumva ubwirwa ku kwiexprima uko ubyumva urumva birinda guhinduka
ego mukaba muri ko muratwumva haba kuri Facebook live aho turi live canke muri ko muratwumva ku mirongo ya FM itandukanye canke kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mushaka kubwira ico mumaza Arida Ingabire ari mu bashinze umurwi ishaka ngo mu gisagara ca Ottawa muri Canada mumva uri kuratera imbere mu vyerekeye zakaranga no kukigisha mutubife kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama tubahamagare muterere ivyumviro guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Arida hari umurwi w'ingoma wo mufise
umurwi w'ingoma urahari Ottawa kandi twamadukorana kese tugize ibiteramo turakorana bitwa Remesha Drum urumva si shaka ariko iyo tubakeneye turabikorako nabo badukeneye bakatwikorako
hari umugambi wo hafi wo kugira ingoma zishaka bwanyu bwite
ntabyo turi ntabyo twari bwiyumvire ego mu bisanzwe igikuru ni uko biba biriko birakorwa
ego
ntibirinda gukorwa na twebwe ariko tubonye yuko biriko birakorwa twebwe ca twumva ko turi amahoro umunsi byokenerwa atariho bakiri tukabona ca cifuzo cacu co kumenyekanisha akaranga k'i Burundi bikiriko kirashika neza tukovyiyumvira ariko mu mwanya bariho kandi babikora neza cadukorana
yego hanyuma nk'ubushikiranganje bujejwe ivy'akaranga ngaho muri Canada bubaha ikibanza nyabakiga Adida
udukiranza gikomeye cane tuba mu gihugu gishira igiciro ku makominote yose hariho importance sur la diversité hanyuma bagashaka guha ikibanza ibihugu abantu bava bakomoka mu bihugu byinshi byo ku isi urumva ni nayo mpamvu twashatse kugira ishaka kugira u Burundi bugire ikibanza muri urwo rutonde rw'ibihugu bikunda kwerekana akaranga kabyo urumva ni kuvuga yuko hari ibiteramo bizana intambo zo mu bihugu bitandukanye akenshi baraduhamagara akavuga ati twari dukeneye ko muza kutwereka namwe ingene mutanda iwanyu namwe ico mwungura ku mico ya Canada kuko tuba mu gihugu kirimo abantu benshi urumva ni nk'uko imico y'i Burundi tuba tuje kuyishyira ku rutonde y'ubutunzi bwa Canada
hama ugeranije n'iyindi mico ntawe uvuga ngo ni wa mbere ngo bajye n'aba kabiri ariko urabona ko ibihugu byose biri ngaho onye n'u Burundi bufise ikibanza ciza mu kwerekana no kumenyekanisha ku karanga kabo biciye muri izo ntambo
ego burafite ikibanza kandi nta urumva ibyo kurutana nta biba birimo cyane nibaza yuko bivana n'umwanya muba mumaze mubigira mukate wa mukamenyekana uko acunganya babamenye hama bakaza barabatumira kandi hari ikintu nibaza ko ntari navuze n'umugwi ushaka harimo n'abakanadya hari n'abatari abarundi
ego
hama uvugunye umutwara ishaka muri uyu mwanya nta n'ikirundi avuga ntiyavuka i Burundi papa we si umurundi ariko yarashoboye kugira ahantu yumva yuko arakunda ishaka kandi arakunda Burundi akumva yobitangira umwanya n'ingufu ziwe
nabo nyine bagatamba icyo kirundi abo banyamahanga
ego n'abakanadya bakaza bagatamba ikirundi
ntawe dukumira nuko akaririmbo na koni yoronimu na konya ningira karafisi choka kugira kuko kari muturimbo higa mwatanguye gusohora kera kera cyane gose arize ngira ngo nk'imyaka irenga 15 ntiwese ekitsya aririmbamwo ubunyengera n'abafaso nibageze kure
ego kandi hariho na mavela
muri kumera yaririnze
mu miyo ndirimbo kandi asigaye ari nisha gurumva aradufasha cyane nishaka
reka tukumvirize gato kano karirimbo yoronimu hamace tugaruka twakira amatelefone yanyu mwe mushaka kugira icyo mubaza Arida wo mwishaka ishaka mumvise ko ari umurwi wigisha ikirundi kanagitamba mu gisagara cha Ottawa Canada. Karirimbo niyoronimuka higa mwumvise yuko abari bayigize batari bake wunye babarizwa muri groupe ishaka iyo mu gisagara cha Ottawa muri Canada. Arida twese kandi na Claver ari ku murongo wa telefone. Claver ikaze urakomeye
amahoro Claver
uherereye kwanza ga Claver
Gendi Bujumbura.
Tuga kwijambure.
Ajaki.
Ya
sababu nagomba mbaze. Na nagomba kwandi dambire mbagenda bashimire zema kutuntu mwagiye mu mahanga mugateza imbere imico n'akaranga by'igihugu cyacu. Ndarakuje zema ni gisaga cyiza mwaragize neza cyane kandi kuraje.
Nyuma
asante na kumba kwa waga na gomba mbaze kuduo arongo yye kwege nungi kuku menga kumurundi mwane kwa waga arongo ye yungiriza melodi mungihe muriko mura kikiriza yye nisa na karanga kumurundi kanyi arunga majambu mshora kufuka yime jezuse
ego uyo aturongo ye nitukwa lahisa ngera wigwi mama wii wani murundi kazi ariko wewe ntiyavukiye i Burundi ntiyashyiho yakuriye ariko yatanguye gutamba muri ishaka ari umwana muto afite nk'imyaka 10 cyangwa irenga gato urumva yayikuriyemo nibaza ko ndamubeshe yarakuze gato kurusha ariko urumva yaratambye hamara yikwiramo hanyuma kubyerekeye kubyumva urumva mu kugira umugwi hariho byinshi biba bikenewe kandi nta ubyishoborana urumva cadufashanya hari umwe ashobora neza kugira ibyo mu bigega akora ibyo hari ushobora kuganira neza n'abantu agakora ibyo urumva uyo onye adutwaye nibyo aradutwaye ariko ashigikiwe na benshi urumva turafashanya kugira ibikorwa bigende neza
urakoze cyane gose Claver nibaza kunyishwa ironse niko tose kandi na Pacifique ku murongo Pacifique
Pacifique
ikaze aho uherereye ha muduge kwijambo
ego cyane 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 ndaha mu gisakara cya Bucumburu mpakatse mu Kimindo ego doba uwo muntu yiyumviye kugira iyo crede ntawe to mushimira agendere nk'ubwanjye nabanza kumushimira nk'iyo umuntu yumvise izo ndirimbo z'akaranga k'u Burundi iyo rero umva igituma umuntu yobanza akamushimira ni uko wewe imico yiwe numva yuko wewe ariko arateza imbere akaranga k'u Burundi nubwo ari hanze y'igihugu kuko na twebwe ngaha mu gihugu cyacu uri kuraraba imico imwe imwe hari iri kiragenda imera nk'iyitituruka kuko urabye nko mu kwaruka usanga nk'intambo bitambira ari intambo zo hanze mu bindi bihugu by'abazungu zo usanga ari nk'intambo z'u Burundi zigenda ziragira urumva nicyo gituma rero iyo wumvise nk'umuntu ariko arateza imbere icyo gifata ntabukaza umushinga ariko rero akabazo nagomba manza ndamubaza ati mbese ko babikoreye iyo muri Canada byoba byoroha ku buryo izo ntambo z'ikirundi nk'abana baba bapfukiye oya birashobora kuborohera gutahura imico n'akaranga by'u Burundi cyangwa intambo z'ikirundi cyangwa iyo krede yoba irimo abarundi gusa abazungu bo boba bayirimo cyangwa bo boba babitahura gute cyangwa iyo oya babibona gute nk'abandi bantu bo mu mahanga niyo oya kugira natwe twumve yuko umuco wacu woba ukunze nk'uko dukunze kubona natwe no usanga abantu batamarira imico y'ahandi hantu ndamubaza ati none ko babigiriye iyo hanze nta kuntu natwe ino bobitwegereza kabisa bakigisha urwaruka n'abandi bazovuka ku buryo akaranga kacu katotsimanga na burundu nabujya twari dufise umuco mwiza n'intambo nziza zari zibereye
Pacifique waba usanga uri kuramusaba byinshi kuko no ngaha mu Burundi hari imigwi yindi ego arida ntunge ndagusaba ikigongo kuko urumva ijwi rya Amerika hari ibibazo uza gusanga uri kurishura kabiri gatatu ijwi rya Amerika baratwugariye imirongo ya FM gihugu cy'u Burundi hariho abatatwumva bisigura yuko ashobora kuba yafatiye tumwe kuri Facebook atumvise nuko atwishuye utwaza umutwa abajije wari watwishura ariko usongura umusuru umubwire nta kibazo
ego me nta kibazo urumva mu gutamba twakira bose abarundi abatari abarundi hanyuma tukabigisha igitaramo cacu tukigira rimwe mu myaka ibiri muri iyo myaka ibiri haba hari nk'umwanya n'ukuri kugira umuntu yirike kandi kubera dufise intambo nyinshi kimwe kikunaniye ikindi ntishobora kunanira kandi nisho tuba tujejwe kubigisha kandi igikuru si uko ubutamba uburu wa mbere igikuru ni ukuba wagize ibyo ushobora byose kugira bibe bise neza hanyuma sinzi ko ndiko ndibagira ikindi yari yavuze ku byerekeye koroha kubyigisha ku bana bavukiye ino ntibigora kuko baba babishaka urumva igikuru mu bisanzwe nishaka hanyuma ikindi ni uko icyo dushimika ko nibyo hariho gutamba ariko gutamba ni nka bonus igikuru ni uko tuba twabigishije yuko barinda kuza barinda kugira disipline imisese kwa Mungu bakaza turabigisha yuko barinda kuvuga nk'ubu imisese turiko turimenyereza duhejeje muca mwicara hama abandi bakavuga ni kuvuga yuko barinda naho umwana yaba ari umwana muto w'imyaka itandatu turamuhijamba akavuga ati oh wewe ahanyu uzokosore cyangwa akakubwira ati ahanyu wagize neza ibyo birafasha yuko abana bakura bumva yuko bafite ijambo yuko sikora uri umwana ariko udashobora kuvuga igikuru ari kuvuga mu cubahiro hama ego urumva nibaza yuko igikuru ariko tubigisha uwo muco w'ikirundi wo gusonyanira hanyuma tukabigisha ko barinda kuba amagirirane kuko turateba tukaba nk'umuryango turagira icyo bita mu cyongereza sisterhood tukagira ubumwe nicyo kiba kiri gikuru
mbega ari kwa Mungu mumarana amasaha angahe
kimarana amasaha abiri kuko saa munani gushika saa kumi
mugaca mutangura mugatamba mukongera mukagira n'ibyo biyago byanyu
Ego.
Mhm.
Ego.
Ego. Tose kandi na Ezekiel. Ezekiel na wikaze.
Ezekiel. Ego na kome.
Kumenga idri ni visani vitara tangula weekend.
Sa?
Kumenga idri gawe visani vitara tangula weekend. Ego. 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 Ezekiel.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Duga kwijambo.
Andaramukije inshuti z'ibihugu bya Amerika aho bahereye hose.
Barakumva?
Hama nashaka guterera kuvuga yuko ubugambi iryo shyirahamwe ari mwiza cyane. Kandi turabateye intege cyane bashishikare batera imbere ndetse bigishe abana babo kugira Alo?
Turiko turakumva Ezekiel.
Kugira bamenye imico y'ikirundi aho bari mu mahanga, kugira bamenye ingene bakwifata mu ngendo z'ikirundi. Mu bisanzwe sinanamye ku murongo kugira numve ibyo mwavuganye, kubera nshigiye ku murongo mu kanya. Nicyo gituma ngira ibyo mwavuganye byinshi ntabyumvise neza.
Ariko ntacyo, usigazima ubateye intege, hama uze kuja kuri Facebook yacu, VOA Radio yacu, ushobora kumviriza ikiganiro nyene kiriko kiraba, canke naho uze gusubira kucumviriza haba kuri Facebook canke kuri Wezi Tata Kaburungu Radio yacu VOA Kaburungu com.
Sawa, mukomere, mushishikare kugira ibihe byiza ku gihugu cya Amerika.
Urakoze cyane. Ego, ari ndamvise ibyo Ezekiel akubwiye.
Ego, murakoze cyane. Ego. Hari icyo Pacifique yari yavuze nibaza ko ntagarutse ko cyo kuza kwigisha i Burundi.
Ego.
Nashaka kuvuga yuko urumva burya ab'i Burundi nibaza ko aribo badufasha kurusha, kubera ariho biba biri. Hama mbonereho n'akaryo ko kutera intege imigwi y'i Burundi ibandanya izina, ibandanya itamba, ibandanya ituma akaranga k'i Burundi kagumaho, kandi tukakaronka aho kari mu masanamu canke mu byanditse, kubera ni ikintu kiba gikenewe yuko mu myaka 2025 tuzoshobora kuraba inyuma tukabona aho inkomoko zacu.
Yego. Tose kandi na bagwa neza, ikaze bagwa ne.
Yego, mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ego, neza, ndakomeye. Ndi hano mu Rwanda i Kigali.
Nduga kwijambo.
Mbere na mbere nabanza nkabashimira koma ikaze. Noneho iryo tsinda ririmo gukora ibintu byiza cyane. Noneho nkaba narishishikariza kugenda ryigisha abandi bakiri batoya kugira ngo nabo babashe kujya muri iyo gahunda. Ati ni murakoze cyane.
Murakoze cyane. Arida ngira ngo arabyumvise by'umubwiye.
Ego, ndabyumvise kandi ndabishimye. Murakoze cyane.
Ego. Urakoze cyane gose, bagwa neza, ugire umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda Kigali. Ikiganiro ni muri isanga, turiko turasa nk'abasozera mu minota 13 gusa tuzaba duhejeje, ariko mu kurindira shobora kubandanya kubahamagara mutubise kuri guteranya 1 2 4 1 9 9 3 canke naho mukatwandikira kuri WhatsApp. Iyo ni WhatsApp yacu nyene, kuri Facebook yacu, VOA Radio yacu, gutyo tukabahamagara aho muri. Akaririmbo ni Yoronimo. Turacari mu kiganiro n'umurwi Ishaka, aho ariko aratubwira ivyo bakora mu gukerekeya karanga bitandukanye mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Umutumire wacu ni Arida Ingabire. Turafise mu bariko baratwumviza bashaka kugira ico babajije canke baterera Jordi. Jordi, ikaze.
Ngambo.
Urakomeye.
Namahoro, turashima.
Uherereye
jewe mbereye winzo Ontario nyene nashaka gukeza ishaka sanze ndumuma ngo ndatamba rimwe rimwe nashaka gukeza lita gikuru nitu darisi sembuga hari n'akabazo sinzi kahava nyemerera naho nsanzwe ndimwo peut-être nashaka kumenya jusko niba wafite imigambi dufate nko gushinga imizi mu yandi mazina yo ngaha nyine muri Canada nico ahanini kwa rukubateza kuko dukora igikorwa giteye ishimwe kabisa kuko barokipa abana bagatuma culture yacu iguma idarapo riri hejuru
Ego jodi imbere yuko Arida akwishura kuri ako kabazo nimba bategekanya kushinga amashami mu bindi bisagara bitandukanye vya Canada reka nibaza ko no muri Amerika baje tutobanka mbanze ndakwibarize aho muri ishaka uratambara ushanka ofise y'umwana nimba atari banga
uvuze
aho muri ishaka ruhatambira canke urafise yo n'umwana nawe abikora
Sindagi,
kandi ukumva ubifata gute nk'umurundi wavuye mu gihugu cawe ariko ukashika ahantu ukavuga ati ndafise aho ndiko ndabandanya nkurikirana iby'akaranga kacu
biraryoshe cyane kubona umuntu ari mu mahanga ariko akagumana ko karanga bakakwigisha peut-être n'ibyo utari utahora ukora mu gihugu ukaza kubimenya rino imani si dufashije tukatubwigisha n'abana bacu komisa n'akaranga k'akazi kagahoraho nyumva ari ibintu bikomeye kandi turabikunda
birakorohera none kumva
dufise yuko utaronka abahungu benshi ariko ngira
ni gucuza urahimiriza abo mubana n'abo aho ushika hose
turagerageza
urakoze Jordi reka Arida aca kwishura
ok merci
Arida Alida
nashaka kwanza gushimira Jordi urakoze guhamagara kandi no kukibazo ubajije kuvyerekeye gushinga imizi mu bindi bisagara biragoye gato kuko nta ushobora byinshi ariko ico tubwira nuko iyo hariho uwundi mugwi uriko urashaka gutangura ahandi turafasha abo bantu tukaganira ni kenshi usanga abantu baturondera bakatubwira ati niyo mumaze iminsi myinshi mukora none mwatanguye gute ingorane mwahuye n'izihe kugira ntituzironke hanyuma tugafashanya gutyo ikindi nuko hariho uwundi mugwi uri nko mu gisagara bakindi bashobora kudutuma ko ati bashobora kuza nk'umunsi umwe canke ibiri ukatwigisha gutamba ariko kuja mu bindi bisagara ntavyo turashikako muri uyu mwanya ico turiko turifuza ni gushikaho tugira centre culturel hanyuma kumbure muri kazoza ngira ngo tudote batubishikira kuja n'ahandi
murabona ko ari bizokoroha murabona ko ariho abashobora kubashigikira muri ubwo buryo bwari ko bisaba byinshi
ariko bisabishaka cane cane urumva turiko turabikorera si vya vuba cane mugabo niwo mugambi mukuru turiko turabona muri uyu mwanya
yego hanyuma ya aba ubundi hariho wavuze kanati mu buryo dukoresha hariho ubwo dukura muri ibyo bitera mutwa twakoze hatandukanye ariko murafite nk'abantu bariko barabashigikira ubu unye babafasha mu buryo bwa misi yose
igikuru abari muri ibyo bitera mu by'ukuri ego ariko buke hari igihe dushobora kuraba ko twokorana na leta yino kuko hariho igihe baba bafasha imigwi igira ibintu byo guteza imbere akaranga ego urumva turiko turaba ko twokorana nabo ariko nukuri ahanini mu byo tukora abari muri ubwo buryo turonka
yego tose kandi na niyuhire ku murongo wa telefone niyuhire ikaze na wewe niyuhire ntidushobore kumugumana turongera tumugerageze mu kanya kari imbere Arida ibihugu maze kujamwo vyo bihari ni bingahe uretse utawaho maze kureba ibiteramo handi ni he
urumva akenshi abari ni bisagara vyo vya
byo muri Canada turamaze kujurumba ho Ottawa, Montreal, Quebec, Vancouver, Hamilton, London, hama hariho nabadutumiye aho muri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turamaze kuza Dallas, turamaze no kuza New York.
Ego.
Hakaba nabandi basaka kudutumira barashobora kuturondera tuzoza ariko
bunda bakabashikira gute biroroha ko babashikiye je nagerageje ndaca kuri internet ndashobora kuronka tumwe mu tubaranga ariko abandi bose biroroshe ko babashikiye bashobora kubashikira gute
barashobora kudutora kuri Facebook barashobora kudutora kuri Instagram barashobora kurondera group culturel ishaka cyane kuvuga icongereza barashobora kurondera ishaka cultural group hanyuma bakadutora gutyo
Ego. Ego, kurakoze cyane gose mukanya turava dusozera ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi. Rida tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro cyacu muri sanga cuno munsi sinzi ko ara kandi ufise wongera ko imbere ko duhava duhana gahindukira Arida
Allo
ego tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro sinzi ko ari kandi ufise wongera ko imbere ko duhava duhana gahindukira
ego nashaka guhikaze abantu bari Ottawa canke mu micungararo mu giteramo turi mu kugira sinzi yuko twari twabivuze kare ariko turi mu kugira igiteramo Ottawa ni mu kwezi kuza itariki 16 kuri Algonquin College urumva abashoboye kuhashika baze baze igiteramo cacu kizoba kitwa kahise kubu na kadoza urumva tuzogira intambo z'ikirundi hanyuma ikindi nuko nashaka kubashimira cyane cyane gose ko namwadutumiye kugira dushobore kuvuga ibikorwa dukora kandi dushobore kongera gutera iteka igihugu cacu no kuvuga ingene turyohewe kuna turabarundi
ni twebwe tushimye ko washoboye kuturonkera kano kanya k'isaha yose kugira ngo abari ko arumviriza ijwi rya Amerika bumve abarundi ivyo ariko arakora ngaho Ottawa hama abandi barundi bari mu bihugu bitandukanye diaspora niko bakunda kuvuga wobaha impanuro yahe wobatekera kae kajambo no munsi mu byerekeye byo gukomeza karanga ku Burundi
nibaza yuko igikuru ari gukora ico ntashoboye ushoboye gutamba ukabitisha mu gutamba ushoboye kubyina ukabyina ushoboye gukoresha uburyo ubaye bwose kugira dushobore kwigisha abana bacu iyo bava tubigishe gukunda ico bari tubigishe gukunda ikibaranga umuntu yokorera ahashika agakoresha ico ashoboye ariko ukama twumva yuko turyohewe kandi twishimye kuba turi abarundi kumwamuko yacu no kukaranga kacu
urakoze cyane gose Arida ingabire kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kubana mu kiganiro muri sanga cuno munsi aho mwumvise nshuti bakunzi twariko turagaruka ku vyerekeye ivy'umugwi ishaka w'abarundi bari Ottawa muri Canada bigisha ikirundi bakongera bakanagitamba Arida ejo ni ijwi rya Amerika ryongera gusubira kugukenera uze utwitabe hama wongere uduhe akanya tubandanye ibiganiro nk'ibi
ego mecane ni izina ryanje n'irya ishaka ndabashimiye cyane
ego urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho muri Ottawa Canada makoze na mwebwe nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza muce ku mirongo ya FM itandukanye y'ijwi rya Amerika mu Rwanda muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ikanamwe mwatwumvira kuri short waves mu gihugu cy'u Burundi canke kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu kombe mwakoze nabikora dukurikirana kuri Facebook Live na mwebwe mubandanye mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika aho muherereye Innocent Kimenyi yegeranije amajwi yakoze co kimwe na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzongere ejo mu kiganiro mwisanga igihe c'isaha 10 nyene mugire umunsi mwiza aho murinda basigiye kano karirimbo ego mama ku mugwindanga karanga w'abagumya manga mu gihugu c'u Burundi
urakoze Diane ku kiganiro muri sanga uhereje kudusha.